VOA. Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomeje ibiganiro byacu ndabashuhuje cyane ni Thomas Kamirindi muri kumwe mukanya turaganira kubyo ku buryo abanyagihugu mu Burundi bitegura amatora y'ejo amatora y'abadepite n'amatora y'abagize inteko z'amakomini hagati ariko turabanza turebe uko umutekano umeze hanyuma turaza gukomeza no gushakisha perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi Pio Ntavyo hanyuma umaze gutangaza ko nawe atazasubira mu Burundi ari mu mahanga rero ikaze ku ijwi rya Amerika. Umutekano gute mu Burundi na kaga kuko mu ijoro ryakeye umuduce dutandukanye two mu murwa mukuru Bujumbura harayihumvikanye urusaku rwinshi rw'amasasu n'amagrenade. Ayo masasu yahitanye abantu babiri muri quartier ya Jabe muri commune Bwiza. Iyi nkuru niyo Edi Rwema yaduteguriye.
Ukigera muri iyo quartier ya Jabe icyambere uhasanga n'udutsiko tw'abantu ubona bafite agahinda n'ishavu benshi bakakubwira ko batigeze basinzira na gato kubera urusaku rw'inshi rw'amasasu n'amagrenade. Ababyumvise bemeza ko humvikanye n'urusaku rw'imbunda nini cyane. Abenshi twahasanze bari hafi yaharasiwe umusore w'imyaka 29 witwa Patrick Ndikumana wari umwaka wa nyuma wa kaminuza nyuma waje no kwitaba Imana. Inshuti ze n'abavandimwe agahinda kari kenshi.
Kwani Yesu dutabare mwami dutabare ababyeyi turarushye. Ababyeyi turarushye tabare mwami dutabare tabarike igihugu cyacu mwami.
Zimwe mu nshuti z'uyu musore witabye Imana zaganiriye n'Ijwi rya Amerika zatubwiye uko ibintu byari bimeze muri iyo karite mbere yuko Ndikumana yitabye Imana.
Jena byumvise naye hano ariko ndanyifana bo nafuye kumva mu mengo hari icuke nako mu mengo hari ikintu cyabakipasa nabisanta cyane uvugana kangende maze kugira quelque 200 metres ndanuba masasa ararashyariye bo siniru kagenda pole pole negeza ino uko nguma nduga ngo ndanuba masasa guma duga bahari
afahira
ahiyo epfo bararasa gose kumbe hari babatipe babagenze kandi ganye ufite ko arashyamirana ngaha sinzi ibintu bari ko barafa kumige bari ko barafa kiri hama abapolisi bari bamaze kwinjira hariya hujya barabara bariro Patrick avuye ino kubavanguranya ashitse hariya ubwo nyine bacha barabarasa
ikiri cyo namwe mushobora kubona ne ku mpuzu ziwe ngira ngo ziri ngaha murashobora kubuza kubiraba yaraturiwe ku izosi no ku maboko kandi si no guturirwa gusa sinzi icamuturiye mugabo yaratabuwe n'ibiso urumva baramushumise ibiso si kimwe gusa yagiriwe ibintu bitatu icyarimwe yari attaque ya vrai yamubereye ico twabonye gusa ejo nuko hari haba police baduteye atakintu na kimwe twe tugize muri quartier
nubwo abenshi batuye ya quartier ya Jabe batunga gatoki police kuba ari barasaho ayo masasu mu nzego zishinzwe umutekano bo bakomeje kuvuga ko hari abantu muri ayo makaritsiye batunze intwaro bitemewe n'amategeko. Hagataho muri komisiyo y'igihugu ishinzwe guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Burundi bemeje ko uburenganzira bwa muntu bukomeje kubangamirwa bikomeye kuvaho imyigaragambyo yamagana umugambi wa perezida Petro Nkurunziza wo kongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu itangiriye tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane. Ibi byavuzwe na Bwana Jean-Baptiste baribonekeza kuri iki cyumweru.
Kuvatangura imyerekano yahamagawe n'imigambwe imwimwe hamwe n'amashyirahamwe yigenga amwamwe kugira biyamirize ku mukuru w'igihugu ahari ubu atosubira kwitoza agateka kazi na muntu karatitutse imwe biboneka ico bivako hakaba harimwo ugukoresha igikenye mu guharanira inyungu za politiki. Igikenye rero kikaba carakoreshejwe mu buryo bwinshi harimwo ukunigana kwabaye hagati y'abari mu myerekano hamwe n'abajeje umutekano canke hagati y'urwaruka ruhurikiye mu migambwe inyuranye kuzibira amabarabara mu mpande zimwe z'igihugu na cane cane mu gisagara ca Bujumbura kubuza abantu kuja iyo bipfuza bikaba vyazanye iyo garwa ry'amashure amwamwe hamwe n'imirimo imwimwe guturira amazu n'imiduga guhohotera abantu mbere bamwe bagahava bahakomerekera cane canke bakahasiga ubuzima.
Twabibutsa ko amatora y'abajyanama ba komine n'ay'abadepite hano mu Burundi ateganyijwe kuri uyu wa mbere tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Menshi mu mashyaka atavuga rumwe na leta amaze kwemeza ko atazitabira ayo matora, naho ku ruhande rwa guverinoma n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD bakemeza ko nta na kimwe gishobora guhagarika cyangwa gisibye ayo matora. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, i Bujumbura.
Edwe, urakoze cyane nshuti z'Ijwi rya Amerika. Rero mwumvise yuko amatora yejo azakorwa uko byagenda kose, mushobora rero kutubwira uko muri kwitegura aho ngaho iwanyu mukoresheje WhatsApp. Nimero ni guteranyaho rimwe hanyuma 202 444 99 31 202 444 99 31. Amatora rero barayitegura gute? Nagira ngo abanyamakuru bacu bari mu Burundi batubwire uko bimeze. Reka duhere kuri Tabita. Tabita, uranyumva?
Ndakumva neza Thomas.
Wiriwe.
Mwiriwe Thomas.
Nuko aho ngaho Bujumbura se ukurikije n'umutekano mukeye hari nk'uko Edi Rwema amaze kubitubwira, umutekano mukeye ukomeza, abantu baritegura koko kuzajya mu matora biragaragara?
Thomas, urabye mu gisagara cha Bujumbura sinovuga yuko hari abantu bariko baritegura kuja mu matora, ahubwo novuga ko ayo matora nyabu na aje umengo abantu bayumvira nk'ikintu ikintu cimbo ni karimwe gira kibashikira ariko kibi, kukurabona ko abantu mu miryango barahunze ubingo nyinshi zirimwe abagabo gusa, ugasanga umugabo n'umukozi b'abakozi bo mu nzu bateka, ugasanga umugore n'abana baragiye, bega uri muri iki gihugu abantu barakwaza ati bega wo muri ico gihugu uracyakora iki? Ariko ku rundi ruhande naho hari hawo mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD baba ariko bariyamamaza, mugabo ikaboneka neza yuko nabo nyene naho biyamamaza bafise ubwoba, kukuravye ukaraba nko mu mihana baba bamwe urabona ko mu makarica ahantu umuntu aba yegereye, urabona ko naho baba nabo nyene urabona ko imiryango yabo benshi yarahunze. Byumvikana ko bigoye kubwira umuntu avuge yuko aritegurirwa neza, urabona ko hari ubwoba, bamwe baravuga bati hari inzandiko ziguma zitogwa, ugasanga ico no kwita tract mu gifaransa, inzandiko zitagira ku mikono zanditse ko ati ntimuje uhirahira akaja mu matora azokabona, ntimuhirahire muje mu matora mudashaka kwasiga ubuzima bwanyu. Biragoye rero kubwira umuntu avuge yuko amatora ariko aritegurirwa neza. Mugabo ku ruhande rw'umugabo CNDD-FDD nabo bari kumwe bemera kuja mu matora, bo bavuga ko amatora azogenda neza. None se kuri uyu gatandatu mukuru w'igihugu yariko ariyamamariza hariya mu ntara ya Muyinga, namye ndabibonesha kuri igihugu, yarabye abarundi ko abakunda cyane, ari nacyo gituma itariki 13 z'ukwa gatanu ngiye bahakwa buhiri ku butegetsi, bahakwa kumukura ku butegetsi, aricyo gituma yemeye kugaruka kubera abakunda cyane kandi ategereza kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kugira ashimisha abarundi bamwizeye na cyane cyane abagumya banga. Urumva rero hari imvugo z'ibizidasha abantu bariko barabona ibyo bintu cyo kimwe.
None se ubwo ngubwo hari ibiro by'amatora ubona byashyizweho, mbese ku buryo ubona byiteguye aho ngaho i Bujumbura byiteguye kwakira abaturage ejo kugira ngo batore, hari ibiro bihari?
Ibiro by'amatora Thomas biriho, mugabo ibyo biro by'amatora no kwiyumvira mbega bizokoregwaho bande, hanyuma hari abantu bariko barajuragirika, hari abaziki mbega abo twebwe twashima gutora bazoja mu matora, ko bamwe bavuze bati ntizoja mu matora abakorera ku biro by'amatora, harimo abahunze, harimo abakiri ngaha. Mugabo ikibonekeza nuko inzego z'umutekano zamaze gutunganywa kugira ngo zizoje gukingira ayo matora. Ku rundi ruhande nko nk'utwara rwa rwego rw'ibinyamakuru CNC yaravuze ejo yuko abamenyeshamakuru bategerezwa kuja gukora kuri ayo matora, bakavuga ibiriko biraba muri ayo matora kandi bakwiye mu gihugu cyose. Ku ruhande rwa leta bo bariteguye, mugabo ku ruhande rw'abanyagihugu na cyane cyane aho bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, urabona ko ubwoba ari bwinshi. Nta muntu azi rero ejo ati mbega umunsi w'ejo bizogenda gute, mbega abo bazoja muri ayo matora bazohashika by'ukuri, mbega abo bakorera ku biro by'amatora bo bizobashobokera ko bahashika. Ko ubona mu ijoro hageze abantu batangura kuganya ati mbega ubu buraca birakira buce, hatangira saa yine z'ijoro amasasu n'amagrenade bica bitangurana gusamirana mu ntara zo hagati mu gihugu, naho nyine numvise ko ni Gitega amasasu n'amagrenade byaraye bisamiranye. Urumva ko bitoroshe.
Niko abaturage usibye ubwoba bafite abongaho muri CNDD-FDD nabo bajya kwiyamamaza nubwo atubwiye ko bafite ubwoba babari benshi se nkaho ngaho ibujumbura cyane cyane iyo bagiye ku mu myiyamamaza mu byo kwitegura amatora biyamamaza ubona bari benshi
mu bujumbura Thomas biragoye kugira ngo aho muri CNDD cyane muri iyo migambi biyamamaza nka iprona yo kwa konsera n'imigira hamwe na FNL yo kwa Jacques Bigirimana baje kwiyamamariza ibujumbura na cyane cyane nko mu makari cyabereye imyerekano uko nk'ubu hijya ejo mu nyakabiga narabonye aho gasose ndimwe yari ko ari yamamaza abanyagirwa mu nyakabiga baciye bugarama barabara bashiramwe amabuye baturira amapine bisubira kumera nka cyagihe imyerekano yari gitangura urabona ko bamutujije baravuga bati twebwe ntidukeneye umuntu aza kwiyamamariza ngaha urabona ko nk'ubu n'umukuru w'igihugu yagiye kwiyamamariza mu Kirundo ni muyinga urabona ko hagati mu Gisagara iyo migambi iri kwiyamamaza atakibanza kinini atamwanya yaronse yo kugira ishobore kwiyamamaza kubera icyuka n'ikimeze neza
na Perezida Nkurunziza ntabwo aratangira kwiyamamaza muri Bujumbura
nukuri naho ndamubona
Tabita urakoze cyane
ndabake ngurukiye Thomas
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi kuvuga rero ukuntu abaturage bo mu Burundi barimo bitegura amatora tumaze kureba ibujumbura noneho tujye Kirundo turi kumwe na Jean Bosco ndarurinze Jean Bosco wiriwe neza
Ego twiriwe neza Thomas
Nuko mwebwe rero mumeze mutaho ngaho mu Kirundo
Ego aha mu Kirundo ntandi hose imyiteguro irikora iraba kubijyanye n'amatora azobakuru no wa mbere tumaze kuganira n'abajejwe kuyategura batubwiye ko bamaze kutubwira ko ibikoresho bikenewe byose biriko birashika ku bibanza by'itora amasandugu amakarata yo gutora mbere twaranashoboye kubona bamwe bariko barabitwarayo twabonye ko imodokari zigenda zicunzwe n'abapolisi cyane ibyo rero bikaba byabaye na cyane cyane nyuma yaho habereye igitero kubiko bw'ibikoresho by'amatora muri komine ya Ntega ariko bajejwe kuyatunganya ndetse n'abajejwe intwaro n'igipolisi bakavuga ko ejo amatora azoba kandi mu mutekano ntangere ko bamaze kwitegura kugucungera uburongo igipolisi akaba yatumenyeje ko abapolisi bamaze gushika ku biro aho bazotorera mbere nabonye twaramubonye kuri uwa gatandatu mbere n'uno munsi tukatwongeye kumubona ariko aragerageza kutwara abapolisi aho hazobera amatora ariko rero Thomas icyo gikorwa nubwo kiri kukiraba iyi minsi itatu iheze habonetse umurindi udasanzwe w'abantu bava mu ntara zinyuranye ndetse n'abanyakirundo naha nyine mpagaze ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo abantu bagufungatane batwara imiryango na cyane cyane nk'abagabo bagashana imiryango mu gihugu cy'u Rwanda bakagaruka ariko imiryango bayisizeyo bamwe ndetse uno munsi bikagaragara abo twashoboye kuganira ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda igasenye nemba bikagaragara yuko bakaba mbere banatubwiye yuko nabo iri joro bagiye gusanga imiryango iyo bayishize kugira ngo ntibashobore kurara mu Kirundo ibyo rero bikasa n'ibiriko biratera amakenga n'abasigaye aho nuba yasigaye ngaha mu gisagara cya Kirundo avuga ati jyewe mbega hogira ikinterano tabazande kusanga umubanyi yagiye akagenda atansezeye ibyo byose ni bimwe bimwe bisa n'ibiriko biratera amakenga ku matora y'ejo
ku buryo mbese umuntu arebye uko ukuntu bivuze wasanga ugereranije abaturage nibajya gutora ejo bazagenda gereranya rwose urabona bazagenda ari benshi urabona bazagenda gutora ari bake
ego tabase biragoye umuntu atarabibona neza ariko ku biro bimwe bimwe by'amatora hariyo nk'ibiro bishobora kugaragara ko bazo ari bakeya na cyane cyane urabye aho ushobora kuvuga uti aha umugambwe uri ku butegetsi n'indi migambwe isanzwe ihafise abanywanyi ngo twageto yabibona mu myiyamamazo n'ahandi abantu baho uvuga uti ibi biro birashobora kuzaba biriko abantu benshi biragoye kuvuga muri rusange ko abazoyitabira ari benshi cyangwa ari bakeya na cyane cyane muri ino ntara ya Kirundo kuko nko mu bihe biheze harabonetse nk'abantu batatu ya makarata y'amatora gushika ubu gushika abantu abandi batarahunga ngo bigaragare bari abantu bashika 400 bisigura ko hariho abayatoye ariko bariko baragenda ubu nabo nyine batazoja kura muri ayo matora
Jean Bosco ndagushimiye cyane
namwe murakoze
ye Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Burundi biteguye gute amatora y'ejo kandi abaturage bamwe bahunga kandi amagrenade n'amasasu ari kwica abantu nk'uko yedirwema bitubwiye abantu babiri baraye bapfire muri quartier ya Jabe bazize amasasu menshi yavuze mushobora rero kutwoherereza ama numero yanyu tukabahamagara cyangwa se mukaduhamagara tukongera tukabahamagara kuri WhatsApp numero ni guteranyaho rimwe 202 441 39931. Hagati aho kandi ndabibutsa ko dukomeje gushakisha uburyo twavugana na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi Pio ntavyo hanyuma mubabarire nawe rero umaze gutangaza yuko atagisubiye mu Burundi nyuma ya Vice Perezida wa kabiri Gervais Rufyikiri abo rero nibo bategetsi bo hejuru cyane bamaze guhunga u Burundi ku buryo buzwi turakomeza tubashake tubavugishe. Hanyuma dufite na Jean-Claude kuri telefone, dufite na Patrick Ndikumana. Bombi Patrick uranyumva? Patrick we?
Oui.
Wiriwe?
Wiriwe urakomeye?
Yenda komeye. Claude na uranyumva?
Ndakumva.
Nuko ngaho rero ni habanze Patrick atubwira uko uko bimeze nawe Claude uhite uvuga mugumeho ngo maze mutubwira uko bimeze. Patrick bimeze gute iby'amatora?
Iyeki amatora.
Mm.
Za byinshi no bivuga ko.
Mm.
Waho aho merere yibunye mu gisaha cya Bujumbura bona hameze neza.
Mm.
Ariko ndiko ndaraba ko nobona aba observateur yo bita ayo barorerezi yo meza makungu.
Mm. Ntaburi kubona
kimoza makungu nibona n'inzitse ko boza kuko amatongo arashaka kuba atari abaruzi moza makungu bita observateur. Allo ndashaka kuvuga yuko hariho imigambwe FNL ya Gwasa projet nyakuri ya Jaminai docteur Jaminai MSD ya sido ije merci ya bagana kandi na ipendezi kandi bagana projet bari hose yaho yo migambwe maze kuvuga yuko itazoja mu matora natwe abanyagihugu cinguza ko abatora yojamo imigambwe yose igatunganywa neza ndetse twarose n'umuhuza wo mu Senegal ivyo yashitse ko bifanye bitageze neza byatunejereje ahubwo twashaka gusaba yuko amatora bayagire nta ngorane kuri bo ariko si byiza kugira amatora mu mugambwe umwe utereko n'imigambwe wasangiye urubanza kandi musangiye igihugu naco gice banasaba yuko bagize ntibagire nta ngorane bagabishurije ku bonne chance.
Patrick we nkurikije ukuri kuvuga ubwo ngubwo se wowe uzajya gutora ejo?
Ejo kujya gutora umuntu ayimenya buke ko mwijyo araba amaprobleme akaba ama insecurite akaba mu bintu byinshi sinzi nzo bimenya mu gicondo shimwe buke mfise amahoro ariko nshashaka kumenyesha umenyesha makuru wa Vadamerika nuko nshaka gusaba yuko ivyo bintu mu gisenyi seni n'abandi bari kumwe borabo bene bobigenza bagatuma ko nabari abandi bavyifuza gutora nkabiyandikishe batazi niyo n'icyo cyane kwitoza kwibacu mu ikuru y'igihugu basa nuko bayivuyemo. Alo kuri je mona yuko ibyo bintu ibyo kwitondera tugaje amatora twese kugira ngo tubake igihugu cyacu mu mahoro n'umutekano.
Patrick urakoze. Claude we noneho uravuga iki?
Ndakeneye kubaza mu mukuru w'inama nk'inzabateka ngo makugoronga.
Ntabwo turamubona, turimo turamurondera, turamushaka ku matelefone ntabwo turamubona. Utubabarire rero ntabwo mushobora kuvugana ubu ngubu icyakoze. Nitumubona uraza kumwumva hanyuma wongere muravugana. Claude wowe wowe bimeze guturitegura amatora gute?
Bere kumanza shimire radio yanyo.
Mm.
Kuko niyo radio nyine dusigaye twumviriza ngaha mu Burundi.
Mm-hmm.
Jehovu ndi mu ntara ya Karusi.
Yego.
Haba nagomba kuvuga ku bintu bibiri.
Yego.
Aya matora yejo biragoye ko umuntu yajya mu kuko dugize imisi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi zaba za Facebook zaba za Twitter haca kamakuru atandukanye yuko aya matora yejo ashobora kuba mu kajagari.
Mm.
Rero twe twamaze kumva ko hashobora kuba mu kajagari ntawe ushobora kujya kwita kwibuye risongoye kandi abibona.
Mm-hmm.
Kandi abajejwe bo muri leta nibo batumye ayo majambo aca kwizungurukana bumenyi kuko iyo amaradiyo yacu aba yuguruye izo za RP zikaba zivuga zasanganiyo tuba tumenya amakuru y'imva tukabasha kwizera ibyo bica ku mbuga ngurukana bumenyi.
Mm.
ico ni kintu ca mbere tutumvise zo radio zivuze bizutugora ko tuja kujya gutora kuko nibo bantu twizeye bashaka kuduha amakuru y'ahantu umuntu agiye kamenya ko ari mu mateka nico ni ca mbere
yego
ikindi nasho gikurikira nuko ikindi kintu mbona aba bantu bari ku butegetsi kumbere bararose impano zikwiye ziva mu mahanga ziva mu bari ngaha umaze kubona n'abategetsi bamaze gutangura guhunga nk'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ukabona umukuru w'inamashinga amateka arahunze ukaba n'abandi bantu benshi barahunze amareta agahanura ubumwe bwa buraya bugahanura amerika igahanura ukabona abantu bagumye badaditse none bazodutwara gute batajya kudusabira ifashanyo hanze tuzoshyira tushe tubaho gute umunyagihugu azoca yicwa n'inzara kuko azoja ko amakori menshi cyane bimumena umutwe ni ukuvuga rero numva mu ncamake ejo uretse ibizo z'umutekano aya matora y'ejo numva umenga ntawe kwirirwa arajyamo kuko na Union Europeenne yaradekaraye ivuga yuko amatora bizo yavamwo bitazokwemegwa
n'ububirigi bwabivuze
urumva rero amaze kumva ko ibintu bitazokwemegwa ukumva abantu benshi amareta menshi yarahanuye ushaumva ko ari ibintu bigoye ugira ati yaba mfise umwanya nogiye iyo bitabarize z'umutekano mugabe bitabaye imize z'umutekano kujya guta umwanya ngiye gutora urumva ngiye kubwanje no mumengo ntacyo bimaze
ntabwo uzajya gutora rero
yesi nzokirirwa ndagenda
wigeze se ujya gukurikirana za mitingi ukuntu imigambwe iyo ngiyo izajya mu matora yiyamamazaga wagiyeyo
nabibona ngaho ikarusi hari umugambo umwe niwo uguma wiyamamaza ndetse ni FDD kuko iyindi yose nabona itariki yiyamamaza urumva naho nyine narabona yuko naho bariko bariyamamaza abanyagihugu benshi dukunze kuganira basanzwe jye nsanzwe nubatse ndaganira n'abandi bashinga ntahe ndumva yuko nabo nyine nabo naho bajya kwiyamamaza muri uwo mugambo naho nyine bafite ubwoba bashobora no kutazogenda gutora nabo nyine
urakoze cyane Claude we radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe na Theogene Theogene wiriwe neza
wiriwe
umeze ute
na mahoro
ye none uritegura amatora guterereje
ejo je nshobora kujya gutora kuko icyo mbona n'umugambo umwe uri kujya mu matora nshobora kujya gutora n'umugambo umwe
umugambo umwe se ntabwo umugambo umwe ntabwo ushobora gutegeka igihugu neza
oya turi muri demokarasi ashobora kujya imigambwe myinshi umuntu agacaguru washaka kandi nta n'amahoro dufita turaratumva imbunda turaraswa ntiturashobora kumenya n'abaturasa ujya gutora waraye uraraswa
abo mu muryango wawe bazajya gutora
ntibashobora kujya gutora kubera twese turaraswa ntiwora uraraswa ngo ugiye gutora ntibikunda nuvuga mu ncamake ko ati amatora hari umuntu azoyirirwa nyege yahunga izo nkoho nyene kuko ntiwoja kwite kujya abona ngo uce bakurasa hanyuma ngo wareye gutora
ese ubundi ubwo ufite ikarita y'itora
je ndayifite ariko sinzajyayo kuko nari nayitoye nzi ngo hazo ari mu mutekano ariko umutekano ntawo dufite
Theogene urakoze cyane
sawa namwe murakoze
ye dufite na Christophe kuri telefone Christophe wiriwe
mwiriwe
amakuru
ya inahise ko amasase gusa rigora n'amabombe
ukomeza rero
undi ho amasase yovuga gute hanyuma ugatonda gutora watora ugatora amasase umva wajyayo gukora iki
none se ubwo gutora ntabwo bishobora ahari kurangiza ayo masase agahagarara
yarangiza gute kandi ubwawe abo witwa kugiye kuronderamo majwi ubacuragiza ko umuna masase hanyuma ubutegetsi nyabwo bukaba bwo gusangirwa n'abandi wowe ukaba ushaka kubwisangiza uri umwe hama abandi ukabashigagazamo amasase n'amabombe none wumva gute yuko waje gutora
ubwo ntabwo uzajyayo
nawe buriya hari nkawe waraye wakubitwa amabombe n'amasasu wacu uzinduka ugenda kubashimira ngo ukura tora
Christophe urakoze rero
okay
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda turimo turavugana n'abanyagihugu ukuntu biteguye amatora ejo mu Burundi, amatora y'abadepite n'amatora y'abagize inteko za komini. Ariko rero kugeza ubu ngubu nta muntu uratinyuka ngo atubwire ko azajya gutora. Sinzi impamvu, ese wo ntabwo batwumva? Namwe nimutinyuke muvuge ko muzajya gutora, muvuge n'impamvu muzajya gutora, kuko bamwe bari kuvuga yuko batazajya gutora, bavuga impamvu z'umutekano, bakavuga n'impamvu z'uko ari umugambwe umwe gusa urimo wiyamamaza, iyindi yiyamamaza. Ijwi rya Amerika rero mushobora kutwoherereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp, nimero ni 1 202 441 99 31 hagataho. Kandi ndabibutsa yuko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ye Burundi Pio Ntavyo hanyuma nawe nyuma ya Vice Perezida wa kabiri Gervais Rufyikiri nawe yatangaje ku mugaragaro yuko atazasubira mu Burundi, nawe rari mu mahanga. Ubwo rero bona abandi bategetsi banyuranye barimo n'abasirikare bo hejuru, abajenerali, abakoronel, abantu barimo guhunga ni benshi, n'abanyagihugu ni benshi, nanone nk'uko mwabyumvise mu kirundo barahanyura ari benshi. Jean Bosco Ndarurinze yabitubwiye mu kanya. Kuri telefone dufite Ezekiel. Ezekiel, wiriwe?
Wiriwe neza.
Nuko wowe uritegura amatora gute?
Bo jewe amatora ndiko ndabona na amatora y'inkina mico vrema je ntayo ndojamwo amatora arimo umugambwe matsaje mu kandida yarenze bwirizwa singiro akarenga amasezerano y'Arusha amatora nyabaki jewe ra amatora ndibona ko amatora samatora vrema no vuga ko ari amatora ya demokarasi. Nta mpamvu rero mbona ko noyajyamwo, ndi ni Bujumbura umutekano ntawuhari, n'uwo mukuru w'igihugu avuga ngo hari umutekano ntiyigezeza no kuhiyamamariza n'umunsi n'umwe kubera azi ko ata mutekano hari. Ariko se n'urumva ayo matora umuntu yo yajyamo ngo agiye gutora iki? Nshobora kujya gutora umukandida yarenze ibyirizwa shingiro yaho nyanze amasezerano y'Arusha, ni ukuvuga umukandida niwe wenyine azajya mu matora mbona aduge na jani na ya migambi iri mu kwaha k'umugambwe wiwe. Ni kuvuga rero niya CNDD-FDD ifise ukwaha amababa yayo, nicyo gituma je ntadushobora kujya mu matora amatora atarimo abakandida bose.
Abadepite ba CNDD-FDD urumva bataguhagarira uko bikwiye? Ezekiel, abadepite ba CNDD-FDD urumva bataguhagararira uko bikwiye mu nteko ishinga amategeko?
Iyo ntabwo yoba ari demokarasi. Muri demokarasi bavuga ko ari imigambwe myinshi ijya mu mahiganwa. Ni kuvuga ko rero abadepite b'umugambwe umwe ntacyo bomarira niba abandi bitera amategeko nk'uko bishakiye, nk'uko byasanzwe byahahora kuri iyi manda iheze, kubera bibye amatora bakayabyamwo bonyene bakirukana iyindi migambwe nk'uko bariko barayigira ubu. Ni kuvuga ko abadepite nta nyungu n'imwe bazozanira igihugu uretse ko badotora amategeko bishakiye. Mugabo muri demokarasi harimo imigambwe myinshi mu badepite, nta tegeko rizoshobora kubarengana batayumvikanye ko, kuko urabye nk'uko byahora ubu amategeko bayatora uko bishakiye nememe n'amategeko atandukanye n'ibyishingiro, bakagena abantu, bakagena amakomisiyo bitumvikana ko n'iyindi gambwe. Ni ukuvuga rero abadepite b'umugambwe umwe ntibashobora kugira demokarasi mu gihugu, ni ba bandi usanga hari igihugu kiguma kizingamye mu butundi kikazingama mu nzego zose z'igihugu. Ni ukuvuga ko rero abadepite b'umugambwe umwe biragoye kugira ngo batunganye igihugu neza, kubera usanga wa mukuru w'igihugu w'umudiktateri usanga ari wabafasha, ari wabategeka, akababwira ibyo bagakora ibyo ashatse.
Urakoze cyane Ezekiel, ngaho rero umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dufite n'undi muntu kuri telefone. Wiriwe?
Mwiriwe neza.
Wewe witwa nduri hehe?
Ndi Jean-Pierre, ndi Bujumbura.
Jean-Pierre, Bujumbura magana he? Muyihe quartier?
Muri Rohero.
Kuritegura amatora gute rero?
Oya, nta matora mumenyesha makuru nk'uko bose bagoma babivuga. Ariko hari ikibazo nagomba ndakwishyura, warubajije ati mbe ko abantu bose baterefona, nta n'umwe atinyuka ngo avuge ko azokwita amatora. iyo niyo mpamvu leta yafashe igatwika maradiyo ibabesha ngo maradiyo niyatuma ngo abantu bavuga ibinyuranye ngo nivyo leta yifuza ariko namwebwe murabona yuko mbere hari nabo babeshera ngo nibo babaterefona kugira ngo bavuge ibigwanyu ubutegetsi ariko murabona ko muri radiyo yigenga atariko bimeze no kuvuga rero tugize nkabijya by'amasondaje ubonye abantu baguma baterefona baserukira abarundi kuko mwe mubaha umurongo mudacaguye murumva ibyiyumviro barundi baba bafise n'ibyo
nibyo yego komeza
kubyerekera rero ayo matora gamutama nabo nyene abo tuganira n'abagenzi n'inshuti zacu n'ukubona umuntu wo kwibaza ati aho bigeze kugira ngo umukuru n'amashinga amateka icegera bahunge bateze ni kubera yuko bose bafite ubwoba bamenyesha makuru aya matora nta muntu n'umwe n'ikijuje n'ubutize arabona ko atari amatora kuko barayabonye mu 1993 barabica ari cyo bita amatora ko habihigano ibintu rose ndee defite yagize byo gufatisha abantu inkoho ibereka inkongo iri ikoresha amatora iri kirata umwanya barundi twaraci ubwenge ejo naho botwara ibikoho bikomakomeye n'ibyo bariko batera ubwoba bavuga ngo utazotora ngo ntazosuma ubu ariko barandika abantu ngo utazoba ngo afise ikarata y'amatora ngo use umurundi ngo bazomuka muri Congo bagaca baja ku iradiyo bakiyamamura ngo bimeze neza nyakuba mumenyesha amakuru ibintu bizoba mu Burundi biri ku gace ka CNDD-FDD
none muri karitsiye yawe utuyemo hari ibiro by'amatora bihari
ngaha mu gisagara ntabyo tubona twe baravuze bavuga ngo igisagara ngo baragihevye ngo bafise ruguru ngo barabemera ariko n'abarumva ko bakugira bati twe nubwo turi Bujumbura tuvuka ruguru iyo tugenda batugira bati ayo si amatora ntitugeze tuzi abantu baza kwiyamamaza umuntu agaca umubaza ati none wowe uza gutora ejo uza gutora kugira ntibanyice abaguma bazunguruka nacaga ndakubwiye umenyesha amakuru yemva mu ntara yahari imwaro iyi minsi bongeye bavuga yuko abasendede amafaranga yari yarabaheranye kujya kwiyamamaza icyo bakoze bace baca ku mihana bagenda babwira abantu utagoza gutora duca amenyaje abantu baruguru rero bumvise ibyo kubera abandi ibyo bavuze babishyira mu ngiro bakubwiye ngo bakwica bazokwica urana n'umukuru n'amashinga amateka acunzwe n'abasoda benshi kugira agire icyo avuze abanza kuba yahunze nicyo gituma rero mutadutabarije ibintu biri kubiba mubona murakoze
Jean-Pierre urakoze cyane
ndabashimiye cyane kandi turabakunda cyane mwarakoze mwaratugarukiye ngira ubuze ubwenge arabona ko ivyumviro bica kuri radio atari ivyo muba muhaye abanyagihugu ari bari mu banyagihugu
ndagushimiye cyane rwose ngaho rero umugoroba mwiza
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2,755 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
hari na Facebook rero VOA radio yacu igihe icyo cyose mwatwohereza ubutumwa gusibye kuri Facebook ariko hari na WhatsApp 202,241,931 kuri telefone dufite Landry iradukunda wiriwe neza
mwiriwe neza
wowe umeze ute
twebwe turashima mu bisanzwe nsanzwe mba ino ibujumbura ndi bujumbura mu Gihosha ego ama nagira nshikirize kuvyerekeye ivyo abandi bavuze ngo amatora ngo ntabwo biteguye twebwe ino tubona umutekano wifashe neza zavyo byose ni nko twumva cyangwa se ama grenade babiri ko bivugira hariya hirya kandi tukaba zongeye ko twarufise inkuru zo mu gipolisi bavuga yuko aba manifesta wase imbunda intwaro yego ntabwo tuzi uko kuko ibiba ubunye ego hari ingorane ya maradio kubona yarabomowe yarahuye n'ingorane urumva ubunye ikintu gihari hari bihuha gusa abantu bafite ubwoba mugabo ugiye kuraba nta kintu na kimwe cyerekana yuko hashobora kuba ingorane umwanya n'umwanya
niko se Landry wowe uravuga ngo uri hari umutekano we hari ubwoba ufite
je ubanje nkejo mu ijoro nk'akarorero twatanguye kumva amasoro guhereza hazibiri zirenga gato mugabo twazumva bivugira kure urete gusa iyo manque d'information uko kuntu tubura ukuri kubiba byaraye bibaye nico niyo ngorane hari ariko uretizo en general ndibaza nta ngorane hari twe turiteguye kuko twari twararindiriye mwana bayegeje imbere kuva kera za itariki 5 umuntu waregeje imbere kandi gushika kuri uno mwanya tugiye kuraba neza nayo byasabwa nabo muri Afurika y'ubuseruko bari basabye ko boyegeze imbere ukwezi kandi tugiye kuraba dusanga ari uko nyine uko kwezi duhereye kuri turabiye kuri presidentiel kuri umukuru w'igihugu agwa 15 ku kwezi bari basabye
ariko tugarutse kuri ako kabazo k'umutekano wavuga ute ko hari umutekano kandi wumva amasasu iyo wumva amasasu nubwo yaba rivugira kure urasinzira
urumva ingorane ahantu iri ni kubera bajya abagira imyerekano n'abantu muri tanguye kuva kera bafise twovuga ko ari solidarite bafise urunani bamaze kunga hariya mu makartie yabo
nibo barasa
twebwe ahantu
nibo bagira ayo masoro bakarara bayavuza
kuko hari inkuru zora zivuga yuko no ngakwiradiye wani mwarigeze kuvuga ko hari umuntu ativuze wo mu gipolisi yavuze yuko bashobora kuba bafite imbunda birashoboka ko ari bo waba bahangana n'igipolisi kuko nk'ejo nk'umwanya impoho zavuze ntabwo waba ari abapolisi gusa cyangwa abasoda twarumva ko hariho ugusubizanya guhari ni kuvuga ko nabone ikibazo cyabo umuntu yokiga neza ejo gusaba igipolisi gusa n'abajeje umutekano bagakora ibishoboka byose kugira amatora agende neza
ejo rero wowe uzajya gutora
ndabirindira nishika igishika nuko nizogenda amatora turayitegurira
Landry ndagushimiye
murakoze namwe rwose
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite na Lionel kuri telefone Lionel wiriwe Leonard umbabarire ndakwise Lionel ni Leonard wiriwe neza
Mwiriwe mwire ke sakimye kweli
Nuko wowe sizaje gutorejo
Nuko rije ngogenda atacyamira
Yego
je mbona wo byoshobokera byumvamwo gushaka kwiwe yogenda abyumvamwe na hakigira muhira gama ayo makareka bagenda bakagenda kenzo mbona none nawe udatora ko bagutwara ntirazi kembo na rero byiza agushaka k'umuntu nakakubona iyo dutera tujya kembo n'umuntu yogenda basa ari ubyanka nkabyanka ari ubyemera akabyemera kenzo mbona
ubwo ngubwo wowe n'umuryango we rwose mwiteguye gutora nta kibazo cy'umutekano mufite ntabwo mufite ikibazo cyo kuvuga ngo ni umugambwe umwe mwebwe muzatora
yego bwanjye navuga ugupfa n'intumbero y'Imana hageze urapfa nawe utagenda wopfa yembona kagushaka k'umuntu yogenda je nize mbona
Leonard urakoze cyane rero
Namwe mirambere kwatsana kwe.
Yego mugoroba mwiza. Radio Ijwi rya Amerika dufite na Ariane. Ariane uraho neza?
Uraho. Muraho mahoro.
Ye na mahoro. Wowe na mahoro se?
Ego na mahoro buke. Alo?
Ye komeza.
Twebwe azavuga amatora ntashoboka kuko kwetura twitaye iminsi yose amagrenade amasase urumva ntibishoboka ko tujye amatora kubera biragoye n'ejo barayebisha umuntu ubundi baramuraza
aho ngaho muri karitsiye utuyemo
ndi uzi ko bashobora kwinjira mu ibarabara
umuntu ubishe ni muri iyo karitsiye utuyemo
jabe
ni bande bamwije se
ama yarase grenade hamira muhitana
ntabwo muramenye
umuntu yaragiye gutera grenade abantu bari ku irondo ikita nawe nyene
ehe uwo muntu nuwa hehe no muri no muwe mugambwe
twebwe dusomye kuri Facebook ko aho bavyanditse bavuga ko yakora muri documentation canke ngo arimbonera kure niko bavyanditse
ariko badatanga aho bakura iyo ayo makuru yuwariwe
kaba dise ko igipolisi ngo cyageze iperereza ariko ntitubizi neza niko twabibonye ku kibuga ngurukana bumenyi
nuko ubwo rero ntabwo uzajya gutorejwa
aya ntibishoboka
nuko Ariane ndagushimiye cyane ye umugoroba mwiza
ego watwese
ye bye bye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mushobora kutwandikira kuri Facebook VOR Radio yacu kuri WhatsApp 202 441 931 mubanjije 1 yinjiza ni telefone muri etazu ni nkuko kwinjiza mu Burundi ari 257. Dufite kandi Claude nanone kuri telefone ariko ndibwira ko arundi Claude kuko mbere twigeze kugira Claude Yukarusi. Claude wiriwe neza?
Wiriweho.
Wowe uri hehe?
Igihundi Bujumbura.
Ye, nuko witeguye amatora gute rero?
Kubwe wanje nta matora novuga kwa hari. Kuko nta matora y'umugambo umwe. Ubundi turi mu gihugu kirimo demokarasi. Kandi nta matora iyo haba igihe abanyagihugu baba bariko bararaswa. Abanyagihugu haraye haravuga amasoro haraye haravuga iki nta umunyagihugu ntiyogenda gutora yumva amerewe nabi. Ubundi umunyagihugu ibyirwa kuja gutora igihe abafite ituze mu mutima hanyuma akagenda agatora yitonda agatora icyo abagomba ku bwanjye rero numva umengo nta matora akenewe nta n'ayahari nibyo ngo aya matora yari kuba nk'uko amakungu ariko arasemerewe amakungu arahanura uko ngaha mu gihugu turafite abantu baciye ubwenge barahanuye biranka ku bwanjye rero nabona yuko amatora ahubwo bubigira inyuma hanyuma tukazanira gutora ari uko aramaho
ntabwo wigeze ujya mu myiteguro yo ku ya za mitingi aho ngaho Bujumbura
ngaho Bujumbura ho n'uwo mugambo umwe ngaho Bujumbura ubushiza nta wakorera bagenda gutera ubwo bariya ba ruguru abino ngaho Bujumbura nta myigaragambyo nta myerekano bigeze bahakora
yo kwiyamamaza none se ubwo ntabwo bazatora abadepite n'abagize inteko z'amakomini
kandi batahubwo yihungira ngaha Bujumbura ntabwo bizaba kiretse niyo bagira amamontaje yabo bakavuga ati batoye
none abantu biyamamaza iyo urebye hari igihe bashyira amafoto yabo ku mihanda ku ahantu abantu bahurira ari benshi nko kuri za gare rutiere ahantu bafatira mu modoka ibyo ayo mafoto nta hantu ari muri Bujumbura
ntawe ndigira ndabibona ngaha yuko bari kuba yiyamamaza no kuri televiziyo ubundi y'igihugu barabikishije ko ubushize abo bita gaso agiye kwiyamamaza mu Nyakabiga naho nyine abanyagihugu baramwirukanye baramwirukanye kuko batamukeneye ntawe ndigira mbona bari kuba yiyamamaza ngaha mu gisagara
no kuri televiziyo nk'uko wari ubivuze na radiyo y'igihugu ntabwo abantu bazitoza Bujumbura biyamamazaho
ntabwo ndigira ndababona ndigira mbona kuri televiziyo ahubwo bakinda kuyemaza hanyuma rwose ubona batwereka amafoto y'abantu baruguru ubona nawe nyine ntabwo tuzi yuko biba yuko ngira bashobora kuba bagenda bakabaterwa uko abanyagihugu baruguru n'abantu bo mu misozi n'abantu baba bakarirwa n'ubwoba cyane
Claude ndagushimiye rero
yego murakoze
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite na Iyakaremye wiriwe neza uvuge cyane ntabwo ndi kukumva
yego cyane na mahoro
ye na mahoro none wowe witeguye amatora gute
kuri jewe se no besa makungu
aho
Hello?
Yego ndi kukumva ariko gacya cyane ntabwo uvuga cyane.
Yego navuga nti aho duherereye hane Bujumbura
tugeze. Ongera ijwi pe.
Umuntu ariko araraba ukuntu ibintu bimeze hane Bujumbura.
Yego. Yakaremye umurongo wa telefone ntabwo umeze neza maze utubabarire tuzongera telefone yawe ivuga neza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda dufite na Yvonne. Yvonne urahura komeye?
Ego turaho.
Umeze ute?
Na mahoro muraho.
Uraho cyane. Uri Bujumbura se?
Ego ndi Bujumbura.
Nuko none uritegura gute amatora y'ejo? Nawe telefone iracitse, Yvonne telefone iracitse. Nshuti z'Ijwi rya Amerika muratubabarira, bibaho. Hari igihe amatelefone agira gutya agacika. Turakomeza dushake Yvonne aze gutanga igitekerezo cye, ariko hagati aho nagira ngo mbibutse yuko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi Pio Ntavyo hanyuma nawe yatangaje ku mugaragaro uyu munsi ko atazasubira mu Burundi, yarari mu mahanga. Rero ibyo twabyita ko nawe ahunze kimwe n'abandi bakomeye n'abandi banyagihugu bahungiye mu gihugu imbere mu Burundi, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero ukomeye cyane ni Vice President wa Repubulika wa kabiri Gervais Rufyikiri, kugeza ubu ngubu niwe mutegetsi wo hejuru wahunze, kandi nawe ari muri CNDD-FDD. Ejo bundi twaravuganye, mwarabyumvise, abashoboye kubyumva avuga yuko yazize ibitekerezo bye, atashakaga yuko Perezida Nkurunziza yongera kwiyamamaza, barabipfa Nkurunziza. Perezida Nkurunziza ngo amureba nayo bibatangira kumushyiraho iterabwoba. Hanyuma nimba mwibuka neza namubajije nti ariko se ni guhunga kandi wari ukomeye gutya, ati bari bagiye kumfunga. Bagufunga se kandi ufite ubudahangarwa y'iminota atareka data amatora ateye mbabarire ati amategeko ntagikora. Hanyuma nore ngiye ndamubaza nti ariko se nti umuntu umwe abarusha imbaraga gute, ati iyo umuntu agitegeka nka kuriya kwa Perezida Nkurunziza uko yabivuze, uko Gervais Rufyikiri yabivuze, ati akoresha abafite imbunda bagatera ubwoba abanyagihugu. Ngibyo ubwo rero na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko icyo igihe, kuko ubu ngubu nyine ejo hazaba andi matora y'Inteko Ishinga Amategeko mu Burundi, ni Perezida rero w'Inteko Ishinga Amategeko icyo igihe mu Burundi Pio Ntavyo hanyuma nawe yatangaje ko yahunze nyuma nyine ya Vice President Gervais Rufyikiri n'abandi bantu bakomeye barimo abasirikare bo hejuru, barimo Vice President wa Cour Constitutionnelle, urukiko rurengera iremezo ry'itegeko nshinga, abadepite, abategetsi bo muri Seni n'abanyagihugu nyine nk'uko twabivuze. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turimo kuganira by'umwihariko ku buryo abanyagihugu b'Abarundi basanzwe bitegura amatora ejo, amatora y'abadepite n'amatora y'abagize inteko z'amakomini. Ariko nk'uko mwagiye mubyumva, bamwe baravuga bati ntabwo tuzajya gutora kubera ikibazo cy'umutekano, bakongeraho bati ni ishyaka rimwe ryonyine riri kwiyamamaza, nta demokarasi rero ihari. Hanyuma ariko abandi bakavuga bati twebwe tuzajya gutora, umutekano urahari. Hanyuma abongabo rero bashaka kuzatora nabo ni kuko abatubwiye ko bazajya gutora kugeza ubu ngubu ni bakeya, n'abandi rero bazajya gutora rwose ni batubwire tubahamagare, maze batubwire impamvu bazajya gutora kugira ngo rubanda rwose rumenye ibyiyumviro, ibitekerezo bya bamwe n'abandi. Ariko rero ikintu gitangaje ni ukuntu abantu bazitoza i Bujumbura batigeze bakoresha bakora kwiyamamaza ejo, kandi amatora azaba ejo, bati kuri televiziyo, harumaze kubitubwira ati kuri televiziyo rekada ntabo twigeze tubona, nta mitingi twigeze tubona zabo. Nuko ubwo se amatora azaba, tubihanga amaso. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukomeze rero mutubwire ibyiyumviro byanyu.
Nshuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Ngibyo rero mwabyumvise inshuti z'Ijwi rya Amerika urubuga nurwanyu kuri telefone dufite Blessing. Blessing wiriwe neza? Blessing. Allo?
Oui.
Wiriwe neza?
Allo?
Yego.
Niriwe.
Nuko.
Niriwe.
Ye, noneho witeguye amatora gute?
Je kubwiwa anje nagira ntangi cyumviro mbwira abantu bose bakora anyumviriza yuko amatora mu bisanzwe ni novuga ni midro y'umwe wese
n'uburenganzira
bw'umwe wese urakoze cyane ariko rero ubwo burenganzira na umuntu yagerageza
komeza
kubatik sinzi uko no bivuga mu kirundi kubukorera cyane ku
komeza
kubwaprika mu gifaransa mu kirundi ho byananiye kuvuga
reka tuvuge kubishyira mu bikorwa
kugerageza kubwaprika iyo dwa yiwe mu gihe ariko abona yuko umutekano wiwe utameze neza
yego
Mubu unyu urabona ko ejo aho bwakeye ara masoro yara yavuze ampe patu nyene mu gisagara ngaha I Bujumbura rero nakuntu abanyagihugu benshi bari mu gatengo rero nakuntu umuntu yaca avuga ngo azogenda yidegenza rero icyo nasaba abaru bose abapolitisiye umukuru w'igihugu n'abandi bakorana barabe ukuntu bogarukana umutekano ku buryo umunyagihugu
yego
azorabe agende gutora afise amahoro abona ko nimba ari umunywanyi wi parti politike cyangwa irya yindi azogende avuga ati je ntacyo ntabwo bamfite ibintu byose barabipanze barabivuganye aba navuga nti aba home politike bose ndetse na gouvernement y'u Burundi irimo
Yeah, urakoze Blessing, urakoze cyane. Dufite kuri telefone na Mugisha ndetse na Alexi, bose nagira ngo abamfasha tubahamagarira icyarimwe. Mugisha wiriwe?
Waramutse.
Alexi wiriwe?
Waramutse.
Ariko muri kumva amaradio yanyu mwashyizemo volume nyinshi mugabanye. Kuko ijwi ndumva ndabavugisha mu ijwi rirangarukira. Mugisha yego yego ni byiza noneho Alexi nawe nukuranyumva
yego ndakumva neza
ngaho tangira uvuga igitekerezo cyawe ku matora yejo
ku matora yejo nembo na umurundi yuko cyane cyane hatirwa abanyeshuri byiza nuko twogenda gutora kugira twikureho aka karenganya kariko kaba mu gihugu
urabona gutora bizakuraho akarenganyo
Yego.
Mugisha nawe uzajya gutora?
Nzatora kuko n'uburenganzira bwanje.
Ngaho
ni mama kucerekeranye n'icyo cy'umutekano icyo nagomba kukivuga ko. Buriya ubwo bwa mbere bwa babaye mu Burundi amatora abaye hatari umutekano tumugere ubu shembe rwose. Niba mwibuka 2005.
Yego komeza.
hari humo hari witwa FNL wa gatobwasa warwana ico gihe waravuze yuko uzatora amatora gushika naho bavuga yuko adashobora kuzaba mugabe mwarabonye yuko amatora yabaye kandi yabaye neza ishigure rero n'ubu muri dufise amakomine nihendwe bari nk'ijana na mirongo ibiri nangahe ufashe amazone atatu mu gisagara cya Bujumbura ubu atamutekano afise naho nyene sibavuga ko atamutekano ufise ukubu uri kubyitegereza birasumba mu minsi yahera umuntu arashaka kuhaca agatembera umuntu kumurango urabona ko haba hameze neza kiretse mu ijoro kubera nabo nyene usanga kenshi nkuko tubyumva nkuko n'abandi babivuze haraba ukwikekana kuko nk'amasasu ya nijoro ntibuvuga yuko bari abapolisi gusa bariko barasa warumva yuko hariho kurasa no gusubizanya mwa muntu yitegereje mu gihugu hagati ivyo bintu vyo kuvuga ngo abantu ngo barundi batege ubwoba cemba natabihari abarundi bayiteguriye amatora kandi bazi bazotora ku bwinshi.
Alexi, nawe urabyemera ko bazatora ku bwinshi?
Yego, gusa ikibazo ihatebwe turi mu mucungararo y'igisagara cya Bujumbura turi nyine mu ntara zatwitse mu Rugombo ya tuko dukurikirana kuri za mbuga za internet, Facebook, za Twitter, zija za page za Facebook, za SS Media, za journal iwacu, ndetse n'izo za VOA ya deyacu. Twakurikiranye byo mu masaha atanu z'ijoro twumva i Bujumbura ibintu ntabwo byari bimeze neza, cyane cyane mu majya makatema amwe habereyemo imyiyerekano. Mbo ikibazo twese abazi ko tuba turibaza, cyane cyane nka twebwe abanyeshuri tukiri bato, tubona ko akazoza kacu kariko kagenda gasubira inyuma kubera imyaka tuba tumaze tuko turiga mu mahoro twiga neza, umuntu atahuriza ariko ariga mugabo tugiye kwiga igice kimwe cyangwa igice bibiri. Ya aya masaha tuguma twumva mu ijoro, mbe kubera iki yava mu ijoro gusa tubona ku murango? Icyo nicyo kibazo abantu benshi kuma bibaza, niyo mpamvu ubona ino mu rugo mutwe dutuje kubera tubona umengo nta ngorane imwe twiwaje. Turashima Imana.
Ese nkamwe b'abanyeshuri ntabwo mushobora gukoresha ishyirahamwe ryanyu mukabaza inzego z'umutekano ibyayo masasu abavuga?
Ya nk'ubu nk'ubu twese tumaze gutangura ibyanduwe zitwa za shomaje, sinzi mu gihe mukiri ngo bivuga gute, kugira twegerane kandi abanyeshuri tugane icyo kibazo tugishyikiriza abadukuriye biragoye.
Wowe ntabwo uri muri ba banyeshuri bahungiye kuri ambasade y'Amerika?
Twe turi mu ntara ya Cibitoki.
Muri mu ntara ya Cibitoki muriga mwebwe uko bisanzwe?
Turimo narasomaza amegizami yaramaze guhera ubutindiye, gusa turabemeye ndi uko bizozimera hama gusa dusenga Imana idufashe ntazure ingorane mu Burundi.
Mugisha na Alex ndabashimiye rero, muzatore neza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite na Eloge kuri telefone. Eloge uraho?
Ego ndakomeye neza.
Nuko nawe rero shikiriza igitekerezo cyawe.
Ku bintu bijanye n'umunsi w'amatora w'ejo tuzoraba ingene hazozinduka hameze, gusa abantu barafise ubwoba kubera ari inyandiko zitagira umukono zikunda gukwiragizwa ahantu bazitora, batuzoja mu matora zogenda atwaye agasandugu kiwe. Eka ari inyandiko nyinshi usanga ziteye ubwoba, ari nacyo gituma benshi bashobora kuvuga ko batazojayo, kuko bavuga ko bazogenda ashobora guterwa amagenada. Ariko jewe kubera sanswe nzi agateka kandi uriya tureza kugenda ahantu nzoba nzotorera nkasanga ata bintu by'umutekano muke uhari, nzoja gutora nta kimwe nzoja gutora. Jewe
uba uriteguye, ufite ikarita yawe uzaziruka? Yee, hanyuma se ubwo wagira iyihe nama abandi bantu bafite ubwoba? Kandi nawe birumvikana nawe urabufite?
Icyo nababwira ni uko bagumye umutima mu nda mugabo, rero uraze izo twigeze kuba ducamwo.
Yego,
biragoye ko umuntu amaze kumva ngo wagiye gutora ngo bazomusanga na grenade, bikaba byaratangwe nko muri ajya makarke habereyemo ibintu byo kwigaragaza bikomeye cyane, ko umvyumvise woreka kutabishyira umutima. Ni ukuri udafise umutima ukomeye ibintu bavuga ni byinshi, kandi ugiye kubiraba nka byose n'ibintu byo gutera ubwoba abantu, kuko inzira inzira Burundi biriko burajamo ni nk'izabaye mu 2010. Ngira mamaze kumva n'uko nk'abari mu migambwe y'imitemere ubutegetsi bagira bati ntituzoja mu matora kandi n'abanyabanya bacu tubahamagariye kutajayo, bisa n'izabaye muri 2010. Nicyo gituma ngira nti jewe nzoja gutora, nanone
Nacho mbo duwa kujayo.
Uri Bujumbura se?
Wendi Bujumbura.
No nese ko haru wavuze yuko nta bantu bigeze biyamamaza Bujumbura ejo uzajya gutora iki uzajya gutora nde
ahubwo ariho nuwabeshe ngo kumbonesha kure ngo nta biyamamaza ariko ibonesha kure baraca ko ngira na wa mu corresponder wa Voice America yavuze ati narabaye mbonesha kure narumvise umukuru w'igihugu Muyinga yavuze ibintu byo mu Nyakabiga iprona conseil yandiki ya naba
Eloge ndagushimiye cyane rwose kimwe n'abandi mwese mwahamagaye maze Imana ikomeze ibafashe mwari kumwe n'ijwi rya America.